amazi y'ikiyaga cya Tanganyika neza na neza ku nkengera ziri mu gisagara cya Bujumbura ahegereye ikivugo cya Bujumbura naho bita ku mase muri quartier y'icumi muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa. Ayo mazi yari yahinduye ibara mu gihe harabemeza ko aciye imezi itatu asa n'urwatsi rutoto. Kuri uno wa mbere niho iryo bara ryatumye yibonekeza abantu benshi baje kuraba ivyabaye kuri ico kiyaga. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ivyo vyashitse ari igitangaza kandi biteye ubwoba.
Ibintu nyene jewe mbonumenga ni hatari kuva mbaye mu Burundi ndi umwana gushika ubu kimbere gishashe kone ikiyaga gihinduka kazana irangi tutazi uri jeriza nane cyane cyane nko mu gisagara cha Bujumbura tumva ko gicaziba nk'ingorane nk'amazi banywa sinumva iyo acapfusaza
no musa amazi adasa kuko yarasandwa asa karo yari amazi meza umuntu ashobora kunywa uko nyene ariko urabona yabaye yahindutse abaye ve
nk'umwene gihugu sanze ibintu ko tabiziga byahindutse bashobora kugira ati ibintu byabaye nibiki bikagutera makenga
cyo ukuntu ndabibona ndabibona nabi kuko vadutangura gukura twoganganye ne tukoga samedi dimanche bandanya koga ariko ubu unye na muntu azosubira kogangana umunsi numwe bitabaye neza
abo banyagihugu bemeza ko bakoresha ayo mazi bavise impungenge kubijanye n'amagara yabo bagasaba umuco kuvyabaye kugira bamenye ivyo bari bukore ku neza y'amagara yabo
kwasaba bahinga nyene ko bogira ico bashikirije hakiri kare bakahumuriza abanyagihugu biragoye nk'amazi kadufise niho twoziganya ayo twotangura kuvoma ubu tukabanza tukareka
ko umuntu yifata biragoye kuko ariyo mazi dukunda kunywa kenshi nk'abantu begereye igisagara amukiyaye kuko begereye uru baranywa ajya basangwa ba mu misozi cyo twosaba nuko botubwira ko atagiye ushaka byo kuba byica turarindiriye n'ukuri
je ko baramura numva bavuga ngo aya mazi ari amazi tunywa mujini bavuga yuko arayo muri Tanganyika cyangwa umafise ubwoba yuko kuyanywa nabibonye bica bibingorana batumenyeshe ati nimuyanywe nta kibazo cyangwa ati nimuyare kuko no mwijoro nza kugura kinjo.
Umuhinga Gaspari Ntakimazi amaze kumva ibivugwa ku kiyaga Tanganyika yavuye yishikira. Uyu muhinga yemeje ko ihinduka ry'ibara ry'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika atari rwa mbere biba mu Burundi. Uyu muhinga akavuga ko ivyo bishobora kumara indwi zibiri avuga ko atacho vyica ku magara y'abantu ariko bishobora gutuma ifi zipfa muri iyo minsi.
Uko aho amazi ni mebura hagara abadi yinjira nka bose asubira mu cyo mu kuzimu bihagaze ari musubira nyaka tugana ari sel nutritif
ibi ni bisanzwe indwi zibiri muri bizira ndambi ho difa nyinshi gose ari impurumbi kubera amazi aba mu kuzimu ndabuze je nyinshi kuba muri bonye nuko afite mutamwe kuba yinjira cyo parambironwa sino cyo gifana kera zari bibi abapeshwe barabizi bakera.
Mu bushikiranganzi bw'ibidukikije buri kumwe n'igisata kijejwe amazi mu ishyirahamwe Regidezo rishije gutanga amazi n'umuyagankuba nabo nyine bahishikiye mbere baca batwara n'amazi kuyapima. Inyuma y'ibipimo ishyirahamwe Regidezo ryamenyesheje ko amazi ritanga atashikiriwe n'iryo hinduka ku bw'ivyo abanyagihugu bobandanya bayakoresha kiretse mu gisagara cya Bujumbura ahandi haboneka iryo hinduka ni ku ruhande rw'igihugu cya Congo. Umuhinga Ntakimazi yemeza ko ivyo vyibonekeza no mu mazi ya Tanganyika y'ico gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe no mu mazi ya Tanganyika ari mu gihugu cya Zambia. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya nimba iryo bara ry'urwatsi rutoto ryo bagibonekeje mu mazi ya Tanganyika ahantu rubibe n'igihugu cya Tanzania no kuvuga mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu arizo Rumonge na Makamba ariko abo twavuganye bakaba batumenyesheje ko amazi ya Tanganyika muri ako karere na hadasa neza atabara ry'urwatsi rutoto afise. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.